nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mureneza nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe kaze makuru yo kuri uyu mugoroba twabateguriye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 2022 ntwara nte turi mu mwaka wa 2023 ayo twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ikiziga cy'umwana w'umukobwa caragitowe muri komine Gasho y'intara ya Muyinga abamwishe bamukere ya Musanze mu itongo aho yari ko yahira ubwatsi abakekwa gukora ico caha baza bari mu minwe y'inyamira mabi. Abashikiriza manza babiri ba sentare isohora imanza ya ntangwa mu gisagara ca Bujumbura bari mu mvuto bagirizwa kugomba kwiba amafaranga y'amanyaburaya arenga 64,000 yatswe umurundi yaravuye mu mahanga hari ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Leta y'u Burundi nayo ngukiye kumira amagabo kuko ibitege by'abana baheba mu mashuri bishobora kuba umurengera biturutse kwiduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa byabaye ndanse mu Burundi. Umuhinga mu by'ubutunzi asigura ko ubukene mu miryango buzura inzara kazi mukanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa amakuru twabateguriye tuyahere mu bijanye n'umutekano muke. Hari kivuga cy'umwana w'umukobwa w'imyaka 13 cyatowe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri uheze ku mutumba bwisha ni muri komine Gasho y'intara ya Muyinga. Uwo mwana abamwishe ngo bamukereye bongera bamucumita imbugita mu rubavu bamusanze ariko yahira ubwatsi mu itongo ry'abakekwa ko ari wakoze icyo cyaha. Abari intwaro mu ntara ya Muyinga baremeza ayo makuru bakavuga ko n'abakekwa ko icyo cyaha barayijoro rya bujya mbere mu iboro rikuru rya Muyinga. Reka inkuru tuyibaze Evelyn Mukeshima.
Ubwo bubisha bwakozwe n'umugabo n'umugore wiwe baba ku mutumba bwisha komine Gashoho mu ntara ya Muyinga. Kumuhingamo wo ku munsi wa mbere bamuhoye ko basanze ariko yahira ubwatsi mu itongo ryabo. Musitanteri wa komine Gashoho Fauzia Kabatesi arabisigura avuga ko ari umwana w'umukobwa yitwa Iradukunda Emeline yagiye kuvogera nyenitongo.
Bongera bararondeje umwana ko ataha barabuza bararondeje ijoro ryose ku buryo no mu gatondo batwika kuhohereza umwana ahari mu gatondo bashobora kubona rusiguka ariko bene kubikora barafashwe umugabo n'umugore barashyikirijwe ubutumwa hano adasi yaciye ko kwazwihuta kugira ngo turabe nk'uko bazabona bashobora kucaba bacira urubanza rumwe.
Uwo mutegetsi agasaba abanyagihugu arongoye kuvavanura n'ingeso yo kwihanira abafite akababakiye bakitura ubutungane.
Ibihugu tubasaba ko abantu mu mahoro n'umutekano bakirinda kwihanira igihe agukora ikosa ukitura ubutungane kugira ngo basa.
Umugabo n'umukenyezi wiwe bakekwaho ubwo bwicanyi bakaba babarizwa mu ibohero rikuru rya Muyinga kuva ejo kuwa kabiri. Tubibutse ko ikindi kiziga cy'umugabo cyari cyatojwe ku mutumba Mukoni muri komine ya Muyinga.
Evelyn Mukeshimana arakenuye tubandaye amakuru twabateguriye mu gisata cy'ubutungane. Abashikiriza manza babiri barafashwe barapfungwa abo nabo ni umushikiriza manza wa Repubulika yegukira sentare isohora imanza ya Ntahangwa hamwe n'icyariho ciwe. Abo bashikiriza manza bakurikirana ku idosiye y'itahurwa ry'amafaranga agera ku 64,000 by'amafaranga y'amanyaburaya yatswe mu Burundi yaravuye mu mahanga hari ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Itangazo ryashyizwe ahabona n'ibiro by'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika riremeza iryo hagarikwa ry'abo bafashwe mu rwego rw'abashikiriza manza. Inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Ni uwitwa Merveille de Dieu Cishahayo Benana Sazabonimana
wambere arongoye paki ikukira yesentare wakabiri akabari cariho ciwe itangazo ryahavuye risohogwa n'umushikiriza manza kizigenze wa Republika riremeza ifatwa ry'abo bashikiriza manza mu matohoza ajanye n'inyuruzwa ry'amafaranga atavuzwe igitigiri muri iryo tangazo yasahuwe mu Burundi atahutse avuye mu gihugu ca Peiba. Amakuru twahavuye tubaza mu begereye parke isubiramo imanza ya ntahangwa yo avuga amafaranga agera ku 64 y'amayero yoba yarasahuwe uwo Murundi. Ayo makuru nyene yemeza ko mu bakoranye nabo bashikiriza manza hari mu bamwe mu ncuti z'uyu Murundi yasahuwe agishika ku kibuga cy'indege Melkio Ndadaye c'i Bujumbura hari ku igenekerezo rya mbere za kuno kwezi kwa gatatu. Mu cegeranyo yahawe gushyira ku mukono cemeza amafaranga atarenga 10,000 by'abanyaburaya mu gihe we yavuga ko yari afite 74,000 by'amayero akaba yahavuye yanka gusinya kuri icyo cegeranyo Procedure Verbale de Saisie mu rurimi rw'Igifaransa. Ayo makuru yahavuye ashikira umushikiranganji wa mbere ari nawe yoba yahavuye ashira igitugu ku mushikiriza manza kizigenza wa Republika. Sylvestre Nyandwi yasohoye urwandiko kuri uno wa gatatu mu gitondo rwemeza ihagarikwa ry'abo bagabo babiri bashikiriza manza b'urwego rwa Parke y'Igihugu mushikiranganji bw'ubutungane.
Pierre Gahungu arakenuye bariyamiriza gukingira ikibaba abagandaguye ntirampeba. Uwo ntirampeba ni umunyagihugu wo muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba. Abo nabo ni bamwe mu bagize umuryango wiwe, ibyo bakaba babivuga inyuma y'aho bakoze ico caha barekuwe inyuma y'indwi zidashika zibiri bahagaritswe bakaba barekuwe n'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Makamba Kravere Saboshimike. Teka inkuru tuyibaze Jean Marie Ndabashinze.
Umubabaro ni mwinshi kuvaho abagirizwa icaha cyo gukubita ntirampeba yarasanzwe akora akazi ko kudandaza ngaho ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake bikarangira yitabye Imana nkuko bivugwa na bamwe mu begereye umuryango wa ntirampeba. Aho bakagiriza ubutungane kuba bwarekuye abagirizwa icaha atamatohoza akozwe n'ubutungane. Amakuru dukura ngaho inyanzara kavuga ko urongoye umutumba bukeye Ramses Ndayisaba batazira pare hamwe na Basabose Auguste batazira Mahuba arongoye CNDD-FDD kuri uwo mutumba bavuye barekugwa na Parke ya Makamba nyuma y'indwi zitarenga zibiri bahagaritswe. Ayo makuru nyene aremezwa n'abegere Parke ya Makamba hamwe n'igipolisi bavuga ko uwo arongoye umutumba hamwe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba bukeye barekuwe na Claver Saboshimike arongoye Parke ya Makamba atanabacishije imbere y'abacamanza bimwe bita Chambre de Conseil. Abatari bake bagatangazwa n'irekugwa ryabo mu gihe ntirampeba yitabye Imana nyuma yo gukubitwa na Ramses Ndayisaba afatikanije na Auguste Basabose ku murango riva abantu babona. Mbere Ramses Ndayisaba batazira pare we ngo akaba yaranamusofye amafaranga 20,000 imbere y'uko acikana, bakavuga ko amakenga bayagize kuva bagifatwa kuko Saboshimike Claver arongoye Parke ya Makamba yanatebeje gutanguza amatohoza mu gukwepa ko urubanza ruciribwa ikibiriraho mu ntumbero yo kubakingira yitwaje umugambwe hamwe n'ibiturire ngo yoba yarahawe n'abo bagabo babiri. Uwo munyagihugu ntirampeba w'imyaka 22 akaba yavuka muri komine Gitanga intara ya Rutana akaba yagandaguwe kuwa 17 Ruhuma uno mwaka azize ko yobakoresha umunzane udakwije ibiro mu gupima. Radio Inzamba agateka kawe tukaba tutarashobora kuronka Claver Saboshimike arongoye Parke ya Makamba kugira ngo atange umuco ku byo yagiritswe.
Inzamba bandanye n'amakuru twabateguriye mu gisata c'ubutunzi. Ubukene bw'igitoro bwasubiye kubandanze mu gisagara ca Bujumbura. Abagendesha ivyuma binywa igitoro bakaba bavuga ko bariko bakorera guhomba kuko n'abagize Imana bakakironka bakoresha umwanya munini bagitondeye hari naho barara ku mastasiyo barindiriye ko kiboneka. Basaba leta gutora inyishu ico kibazo camacisubiriza. Inkuru ya Josephine Johnson Nkunzimana.
Kuva mu ntango z'inondwi turimwo kurondera ibitoro ku masitasiyo atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura caba icamazutu canke essence niho kurondera umuzi w'ibuye. Nko kuri sitasiyo Top One iri mu Kigobe hafi y'ikiraro ca Ntahangwa yepfo uhaciye nta gitoro kihari. wigi imbere gato kuri station ya petrole iri ku ruhande rwa Jabe kwibarabara gitiro mu nyagihugu murundi ku munsi wa mbere gitero cyari cyabonetse ariko hibonekeza imirongo miremire aho mbere hari n'abaharaye kuva ku Imana bakaba banwesheje kuri no wa kabiri kandi ntibakwiwe eka no kuri station Mogas iri kwibarabara rya 9 mu nyakabiga nta gitoro kirapfa kihabonetse ariko station Delta iri kwibarabara gitiriwe mo somo rizone rero hirya yeje ku munsi wa mbere hari habonetse sense gusa ariko naho nyene imirongo y'abagitondeye yarutavanako abarondera gitoro bavuga ko bari mu bibazo bikomeye biturutse kuri iryo kena ry'igitoro bakibaza ko byoba biva ku ikena ry'amafaranga y'agaciro riri mu gihugu nuko habaye isoko ishyiramwe rimwe rudende kugira rizane ico gitoro basaba ko leta yoraba ikazana igitoro gikwiye kandi ku gihe kugira abarundi bave mu bukene bubugarije biturutse kuri ico kibazo umuyobozi mukuru w'ishyiramwe Residezo abicishije ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter yamenyesheje ko igitoro kiriko kiraza ku bwinshi mu ntumbero yo gutora umuti ico kibazo cabaye akayobera abahinga.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye iduzwa ry'ibiciro ry'ibifungurwa riri ku rugero ruteye ubwoba mu gihugu cy'u Burundi kuko nk'ibiharage byitwa ko ari igifungurwa mbumbarugo cy'u Burundi byaduze kugera ku bice 128% ku ijana bishikirizwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku bijyanye n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa byabaye ndase mu Burundi. Uwo muhinga akavuga ko leta itokwijanjara kuko ingaruka ari nyinshi harimo no guheba amashuri kw'abanyeshuri tumwumviriza.
Je murabona iduga ry'ibiciro mu gihugu ndare irateye ubwoba kandi ikintu kibabaje rero nuko haduga ibiciro ibiribwa kandi ibyo bituma n'ibindi biduga cyane urya izindi inflation handi urashaka gusanga ari ibindi mugabo ayi wacu n'ibiribwa reproduits alimentaires nk'ibiharage ariko se gikora byarashitse ku iduga ry'ibiciro bya 128% ku ijana mukaba muzi akamaro k'ibiharage mu gihugu mu kugaburira abantu n'ibintu biteye ubwoba rero nk'uko batwose bakora kitovyirengagiza uko ari ikibazo maze uva ku mwaka waheruka w'ibihumbi 2022 wawuhari uburimyi tukaba turi mu ngwane nk'izi ari ikibazo nta kwicara nta kwijajara ngo ibintu biriko biragenda ko turabona ari bene abantu bo muri leta baraguma gucyo kamenya ibintu biko bigenda neza kandi atari ko yimeze ingaruka da bo nzabigaragaza inzara ishobora kubira ikirinjira mu miryango batadishobora gusuma abantu bashobora guheba amashuri ama interna interna mu bavuga ngo na majani 9 ngo banafaranga majani 9 ku munyeshuri ukabona ibiciro bigiza abo baderetse ama interna dushobora kugaburira abanyeshuri ubwo nibyo koko ubusore ngo akaraba ama interna azobabaye ubute ayo ma university aba prison leta byarateganyije uburyo bujanye n'ingene ibiciro byaduze izoshobora kubagabuza abo bantu bazoshobora kwiga hari ibibazo ntitubikwepa
iryo duga ry'ibiciro ngo rishobora gutuma kandi ibindi bidandazwa bitagugwa kuko atawuja kugura ibindi bidandazwa atafunguye n'ubunyene tumwumviriza
ikindi bituga ry'ibiciro riko rizana ico bita crise economique ni crise economique bita doti pansi ya iza gute nayisigure mu by'ubutunzi iyo crise ibiciro by'ibiribwa biraduga cyane biduze abantu bifise bashobora kugura ibyo bifungwa gusa abatifise ntibabishobore ni ukuvuga yuko ibindi bidandazwa abantu baba bagishoboye kubigura urumva we ntuzaza kugura impuzu birato ntuzaza kuraba ibintu abiri ntuzaza wahora wimwesha ntuzaza kwimwesha utariye uca usanga ibindi byose demande igabanuka none ntuzaza kwimwesha utariye uzaza kugura ikirato abadandaza ibirato baca barindira bagurira bakazobura gutyo 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 arasaba icyo bitararantisi mvuga ubutunzi bwo gusubira inyuma muri rusange sinzi ko babizi cyangwa se inyuma muri rusange kuko uri karakora indi business ntaronkuja kumugurira kubanza kurya nicyo gituma rero tuvuga tuti urabye buri mwene bumeze nariti yabona yuko hari ibintu bitarigera bihinduka mwaba ngo wateze imbere uburimyi gushwe no guze tuvugishanye ukuri buracara uburimyi bw'abarimyi bato bato bakenye usanga bari mu dutongo duto duto hafi inusu y'hegitare kumurya munsi y'inusu birometro kwijana bo ntara matongo bagira ugasanga n'utwo barimye nibije bacha baja kugwira mu miryango nabiye n'ikintu bikibakwira ibyo barimye mu miryango n'ibikibakwira batagutaje mu masoko ugasanga umwe muja ku isoko ni munsi ya 15 kwijana ugasanga nabaje barimo baja kuniganira ku masoko mu nyuma none bagiye kugaruka kuniganira ku masoko ni ndaba yabirimye byavyavuye
ni kuri iryo rwejya Faustin Ndikuman arongoye ishyirahamwe Parisemire hamagarira abarundi guca urwevu no guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama dusezereye ko amakuru twari ko turabashikiriza yo kuri uyu mugoroba Bonfils Niyongere nayo ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu tuzosubira